kumutu wakata anuindu heze mshikanga njui nuhara wewa kati akura nijue ya watero kila madini na mashengero wa Burundi kumuga mkurubu tunzi Bujumbura munu mbele yuku basabinele ano yabo hamo nyigisho ingendo hamo ninyifato matora yunga kuza Pascal Barandagiye asoze inama nabo yavuze ingingo nyamukuru yibazayo ibashoboza.
Byumvikana neza yuko mu mashengero kugira tubishike ko amashengero abayibate neza atari mu ndyane. Kimwe rero mu bitera indyane twabanye mu mashengero ni ukuniganira ubutegetsi. Ubu rero tukavuga tuti reka ahubwo ibi bintu byo kuniganira ibyicaro byanze bihagarara. Abantu twese twikonsentre cyo kimwe n'abaronga amashengero ku gutegura amatora meza. Ibi rero by'amasambeje nayo yo gukurana byanze bihagarara. Abaronga amashengero babandanye bayarongoye tubageze amatora ufite ikibazo rero kijyanye n'uburongozi azaza gishikirize inyuma y'itariki 20 z'ukwa gatanu sikiri ngo kinini kigoye kwihanganira n'amezi indwi gusa ntanakwiye neza natandatu
uko kwihangana Maître Jean Bigirimana akurikiranira hagufi ibibazo by'u Burundi n'iby'akarere k'ibiyaga binini asanga naho kutabujijwe guhetseho nyangwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ibwirizwa nshingiro
ica mbere ni ingingo izotuma bamwe bamwe mu mashengero bategerezwa guhindura inzego bakurikije amategeko abasanzwe bagenga bazusanga bariko barahonyora amategeko yabo agenga ayo mashengero kuko nimba bavuga bati kiringo cyotezo guhera mu 2019 ndashaka umuntango z'2020 ariko akacavuga ati ntihagira abazotunganya amatora mashengero yabo mu gihe amatora yo mu gihugu ataraba twumva umengo mushikiranganye reka tuma haba akajagari mu mashengero kuko umwe n'ibyo biratera ingorane kuko haba aho nyanzwe amategeko asanzwe agenga ayo mashengero ikindi kigira kabiri ni uko iyo nyifato ushaka iyo ngendo y'umushikiranganji itandukanye cyane n'ibiri mu ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi dufatiye ku ngingo za 19, 31 na 32 ziratomora neza yuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuja mu idini kanaka ashatse kwemera ibyo ashatse bisigura yuko uno munsi rero iyo umushikiranganji agiye kwivanga muri ibyo bijanye n'ingene amashyirahamwe canke amashengero atunganijwe haba ariho uburenganzira busanzwe gutekanirwa mu bwizwa shingiro buriko buraho nyangwa
uwo munyamategeko anamenyesha ko amakenga ari menshi mu gihingingo ifashwe kuhegereje amatora
twibaza yuko hashobora kuba ari indongozi z'amashengero zashyizweho n'uwo mushikiranganji hadakurikijwe amategeko kubera kumbure yabona abo bashobora guhindurwa kabagomba yuko wogumaho mugabo icyo cuko ibyo bihuye n'amatora cyangwa ngo babakuye imbere yuko amatora aba ngo ibyo hungabanye amatora twibaza yuko atanu hamwe bifatiye kuko abo bazobasubira kumbure henshi n'abarundi kandi n'uwo batari abarundi bateza kubahiriza amategeko bateza gufasha mu byo bashoboye ntawo deha uruhara rw'amashengero mu bijanye n'iby'amatora mugaba kwibaza yuko hariho umuntu kanaka wenyine umushanji yishyiriyeho shankazi avuga ngo ujyaye ntiyohava ngo ntibashobora gufasha iby'amatora ibyo ni uguhenga muri no kwivanga mu bijanye n'ingene amashengero akora tukibaza rero yuko mwe n'iyo ngendo ari ngendo idafasha na gato ahubwo ituma abantu bikeka bati mbega ku bijanye n'amatora y'2020 ubushikiranganji bujerwe intwaro hagati mu gihugu rwa buri kubutegura iki ubwo ntibo bazi yuko hariho ubusuma buriko burategurwa umuntu akibaza ati bariko bategura bamwe bo mu mashyirahamwe yiyita ko adahanira ibyiciro bya politiki mugabo yegamiye umugambi uri ku butegetsi cyo kimwe n'indongozi z'amashengero usanga zegamiye umugambi uri ku butegetsi bakaba bakeneye bazoja mu nkinamico y'ukwemeza ubusuma buzuba bwabaye ku bijanye n'ibyo matora rero amakenga ntiyobura
ayo makenga ari ubwoko bwinshi ishengero ry'Adventiste y'umunsi w'indwi rimaze amezi rifite ibibazo uruhande rumwe rukavuga ko byatewe n'ubushikanganji bw'intwaro yo hagati n'ubutwara ku rwego rw'isi yarituye Perezida Nkurunziza kugira ngo afashe umushikanganji Barandagiye yemeza kwiha ikibazo kitakiri mu minwe yiwe
iryo shengero ryagize ibibazo naryo nyene ya leadership ndetse mbere bivanye n'uko hari amateko amwe yazavuye hanze ayo mateko araza atsitazayo ngaha barakura umurongozi bidaciye mu mategeko nawe ayitwara yitwaye mu bushikiranganji turabona yuko afite ukuri turavuga ko yoba arabandanya ariko iki kibazo kitakumacirwa ni ukuvuga rero icyo kibazo nagomba namenyesha yuko kiramaze no kwisimbiza kiraje ku rwego rurengeye rw'iwanje bisigura neza yuko ko biri kose ni ikibazo kizwi ku byerekeye abadivantiste n'uno munsi igihe bo dukenera kugira tujye hagati tubafashe turabyiteguriye kandi noneho ntibazorinda no kuturondera tugiye gukorana nabo bose uno munsi beba n'icyo kibazo twese tuhamagare turabe ko batwitera kuko twageze kubahamagara uruhande rumwe banka kwitaba ikibazo cha Adventist yo munsi aho bigeze ni cash specific hageze ahantu bagenda bagaterana mabuye mu isengero bahagwana bagakomeretsanya ikibazo cy'umutekano kirekire twovuga yuko tuzokwiga kwacu
mu Burundi mu gihe cy'amatora amashengero n'amadini ku rwego rumwe n'amashyirahamwe yigenga araserukirwa mu gikorwa cyo kuyacungera no mu mirwi yategura cyane cyane ku nzego z'intara n'amakomine mu mwaka uza naho nyene azoserukirwa kiri isengero katolika ryanze kurungika abakandida Gushikubu abegwa n'ingingo y'umushikanganje barandagiye ntacho barashima kuyivuga ko n'umuntu wagirana inama n'umushikanganje basohotse ntacho babwitangaza makuru nkuko yabikoze. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.